ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi musumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe shuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na FDN Yongabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Beatrice Nyamoyo umwe mu bafasoni bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi yarafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ajanwa gucungirwa ahantu hatazwi.
Iyi hagarikwa rya Beatrice Nyamoyo asanzwe aharanira agateka ka zina muntu cyane cyane akaba akenyezi yaraduteye amakenga. Icyo dusaba rero ni uko bamufata nk'umwere kuko atacyakira amagira.
Uyu ni Maitre Amen Yongere ayoboye ishyirahamwe ry'abakristu gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi akati. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cya COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18. Ingingo ya Kenya isaba umuntu gutanga icyemezo ko yakingiwe ikiza cya COVID-19 ifise abayishima n'abayinere bagura. Ubufaransa busaba abanyagihugu babwo bari muri Ethiopia kuhava mu buryo bwihutirwa. Ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigeramiye ikiremwa muntu muri Afghanistan byiyongera. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa busaba abanyagihugu babwo bari muri Ethiopia kuhava mu buryo bwihutirwa. Diane Minina hazwe abandanya inkuru.
Ubuserukizi bw'Ubufaransa ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia Mikete bwandikiye Abafaransa bose baba muri ico gihugu bwabasabye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana. Ambasade y'Ubufaransa ya Addis Abeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa Ethiopia. Ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu bavyo kuva muri Ethiopia ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Afrika y'Epfo na Kenya bikaba vyasavye impande zishamiranye muri Ethiopia guhagarika ingwano.
Urakoze Diane. Ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigeramiye ikiremwa muntu muri Afghanistan byiyongera. Eugene Mukankusa araduhindi kuri iyi nkuru.
Umuyobozi w'ibikorwa bya Komite Mpuzamahanga y'Umuryango wa Croix Rouge Dominique Sehart yavuze ibyo nyuma y'iminsi itandatu ishize asuye ibitaro mu karere avuga ko yiboneye n'amaso abanyafuganistani bazahaye. Yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'i Kandahar amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere. Sterhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani. Uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diplomasi ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa. Uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafuganistan. Yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i Kabul ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafuganistan mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke.
Tugushimire Eugene. Raporo ya ONU yasohotse kuri uno munsi wa kabiri ivuga ko mu karere ko muri Afrika mu burengero abana bakoreshwa cyane mu gisirikare. Oriane itangishaka aratubwira ibindi kuri iyo raporo.
Ishami mpuzamakungu ONU ritangaza ko abana bakiri bato mu bihugu byo muri Afrika yo mu burengero no mu bihugu byo muri Afrika yo hagati binjizwa mu migwi y'abagwanyi ku bitigiri biri hejuru cyane ku isi. ONU ivuga ko mu myaka itanu iheze utwo turere twa Afrika twibonekejemo intambara nyinshi zatumye abana bashika ku 21,000 binjizwa mu migwi y'abasirikare ba leta canke mu migwi y'abitwaje ibigwanisho. Iyo raporo ivuga kandi ko abandi bana bashika ku 2,200 bakorewe amabi ashingiye ku gitsina kuva mu mwaka w'2016. Raporo ya ONU ivuga kandi ko abana barenga 3,500 banyurujwe muri utwo turere twa Afrika bigatuma tugira kabiri mu bihugu no mu duce two ku isi turangwamo inyuruzwa ry'abana benshi. Marie Pierre Poirier, umuyobozi w'ibiro bya ONU byitaho abana ku isi UNICEF muri Afrika y'Uburengero, yabwiye itororokanizo ry'Abanyamerika AP yuko ONU irajwe ishinga n'ivyo bibazo kubera ivyo bitigiri binini vy'abana basanzwe ari bo kazoza kejo. ONU ivuga ko mu bihugu nka Burkina Faso, Centrafrique, Cameroun, Chad, Congo, Mali, Mauritania na Niger ubwicanyi buhakoregwa bufise ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abana n'imiryango yaho harimo no kuba ikiza cya coronavirus caratumye ibintu byunyuka kurusha.
Ingingo y'igihugu cya Kenya isaba umuntu utanga icyemezo ko yakingiwe ikiza cya COVID-19 ifise abayishima n'abayinebagura. Ibindi kuri inkuru na Eugenie Mukankusi.
Guverinoma ya Kenya yatanze amabwiriza ko abaturage bazajya berekana ikimenyetso cy'uko bakingiwe COVID-19 bitarenze tariki 21 y'ukwezi gutakwa 12 kugira ngo babashe guhabwa za serivisi. Ayo mabwiriza yakiriwe neza n'abamwe mu banyemari ejo kuwa mbere, ariko yananenzwe n'abandi bavuze ko kuba hakingirwa umubare muto biboneka ko bitazoroha kubigeraho. Minisitiri w'ubuzima Mutahi Kagwe ku cyumweru yatangaje ko ubu muri Kenya 8.8% gusa by'abaturage aribo bahawe inkingo za COVID-19 mu buryo bwuzuye. Serivisi zihabwa abaturage zirebwa n'icyo cyemezo zirimo amashuri, izo gutwara abagenzi, iz'abinjira n'abasohoka n'ibindi biro bya leta, amahoteli, utubari n'uburiro na pariki z'igihugu hamwe n'izireba ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi. Minisitiri Kagwe yavuze ko guverinoma izatangira gahunda y'ikingira y'iminsi 10 kwa gatanu. Amabwiriza ya leta ku nkingo ntabonwa kimwe. Bamwe mu banyepolitiki n'abaturage bavuga ko izo ngamba zizabangamira uburenganzira bwa muntu bwo guhitamo, abandi bakavuga ariko ko zigamije kurinda abaturage. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uvuze ko Kenya ishobora kutazabasha gukingira abenshi mu baturage bayo mbere y'itariki ntarengwa, bityo abantu benshi bashobora kutazabasha kubona uburyo bwo gukorera ikibatunga, kubona ikibageza aho bashaka kujya cyangwa kujya ku mashuri.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga ijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cya COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18 kuko cyahereye mu mashuri yo mu gisagara cya Kigali. Asunta Kaboyi niyo nkuru dufitiye.
Leta y'u Rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na COVID-19 ku kigo cy'amashuri cya Kagugu kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kiri mu bya mbere byatangiriweho. Iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku 9,000, kibarura abagera ku 2,000 bari hagati y'imyaka 12 na 18 bagombaga gukingirwa. Mbere yo gukingirwa, ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo. Hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro, kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isereri. Nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira. Ku bakiri bato bari hagati y'imyaka 12, 13 ndetse na 14 wasangaga ubwoba ari bwose.
Bafite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya.
Dufite ubwoba, kiriya gishinge ni kirekire cyane.
Nanjye ndumva mfite ubwoba rwose.
Ni kirekire
cyane kuko nabonye uburyo kinyeshya, ndabona cyagutobora umutwe.
Iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali, aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC basangaga abana ku bigo byabo. Madamu Wiragiye Viviane, umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri RBC, yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19. Bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa. Ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni kujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo. Bashobora kubwiteza n'urugero atariye, wenda akaba yagira isereri, ariko uyu mwana yafashe ifunguro abameze neza nta kindi kibazo. Ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya, niyo mpamvu dutangiye zikererewe. Bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare.
Abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira Ijwi rya Amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa.
Nari mfite ubwoba mbere akongezeyo, nta nubwo namenye ko baruneye. Nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo birarijyana nyine nanjye nyimvisha ko biryana ariko uyu munsi nashurutse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire baranyinjyana mba n'ibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza
numvise nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa malariya bagutera nyine bikarangira mbyakiriye neza kuko ni kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko covid ntaho yagiye
abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota 15 mbere yo kujya mu zindi gahunda abaganga bavuga ko baba bagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa covid 19
byagiye bigaragara ko icyorezo cyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara kuko bazijya mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka 12 kuzamura
minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka 12 na 18 abagera kuri 1,108,000 aribo bazakingirwa covid 19 mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya 18 kuzamura ahateganijwe kuzakingira abarenga 5,000,000 biba bitangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,673,023 aribo bari bamaze guhabwa dozi imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri 2,961,770 bamaze guhabwa doze zombi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Mu Burundi kuva kuri wa kabiri Ibujumbura hatanguye ihayaniswa ry'imigambi yo kwishyiriraho imirimo y'ugwaruka izomarindwi idonido kuri inkuru na Eloge Burikaneza ari Nairobi muri Kenya
Irihanisha kurisha ryatunganijwe no bushyiranganje bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata cyawo ni kigeje guterambere PNUD Ubuserukira PNUD mu Burundi ni kwari kwatsi yavuze ko muturama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari gushinga amashyira hamwe y'abanyagihugu mato mato akora ibyaho mu kibano bakenera yamenyesheje ko gukangurira urwaruka kwishyiriraho imirimo aho kwama biteza abahutuzi ari ikintu cyo guteza imbere kikanashyigikirwa mu bihugu bikenye bitagira n'umuhora kwiba hari nk'u Burundi aho ubutunzi bugizwe ahanini n'uburimye n'imirimo idatanga ikori ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi abakiri bato benshi bari mu mirimo idasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishyiriraho imirimo niko Nicole Kwasi yavuze bamwe mu rwego rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishyirahamwe RIPA Ruth Nibitanga ribugira atubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruzi b'Abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa nabo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki ibyama byagoranye rwose mu gihugu ahamagarira leta gushima itahe n'inguvu mu gisata cy'ubuhinga bwa none
mu Burundi ibintu bya by'ubuhumwangurukana bumenyi tekinoloji ntibiteye imbere cyane benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kugira bakoreshe ubwo buhinga nizo ngorane dukunda kugura nazo izo rero nazo ca dufata umugwi wacu mu bintu bya muri sosiyete yacu turafite abahinga babizi akaba aribo baca bafasha gukoresha abo bandi leta yari ikwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji amanze amateyise ari ikintu gikomeye cyane
uyu musore nawe ari mu ishyirahamwe ry'abize gukora utugenegene ariko biyumviriye kujya hamwe kugira batore imicafu hejuru y'ukingira ibidukikije banaronkemo ikibatunga bayihinguyemo ibisharizo ariko nabo nyene intambamyi ntizibuze tibo joe ndabaneza
micafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya ntidufise naho dukorera hiyaguye twobikorera iyindi ntambamyi nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhimbura ibintu byinshi dufise ibintu byose tubikoresha amaboko turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko umugambi wacu zozana uturusho tuzokreya akazi wa jeune amaplastike tuzayakorekta burya amaplastike tutayatoye agenda kwisuka mu Itanganyika bikaza kutugaruka ko twese tukagwara indwara kwajya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize hama tuzoshobora guforma tugishe abandi ba jeune tama abana mu ibarabara hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu
Fatendi Kumana twashyiramo parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushyiraho politike yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashuri anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize nabo nyine babona amahirwe yo kuronka akazi uko niko bisobanura
harimo ibikorwa byinshi mu Burundi dukeneye kandi cy'akamaro urazi amabara barakeneye gukoko katugaruka urazi imyonga yogazugwa urazi ibiti byotegwa urazi imikobe kwigucibwa urazi hajya hano dusuca amadeshard usanga hono ni kajya satigeza gukogwa urazi izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira bigena gira bivomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu ivyo bose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bisaba akazi ku bantu benshi babandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawa ruhaha bakarumva ibyo bitatu bakarumva ibyo bitanu bakifunga
irihanisha kurusha rizorangira ku mugoroba wo kwa gatanu w'iyindwi n'irya mbere rimeze gutya ritunganijwe mu Burundi rizosozerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze kwiyita umukunzi w'abajeune azotanga ubushimwe ku bakiri bato bakoze imigambi yo kwishakira akazi myiza kurusha abandi ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 2% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi afite imyaka iri mu 75 n'ibice 35% naye abari mu 35 ni 75% eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyanya ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifuza gutaha mu Burundi canke zikaronderegwa aho zimurigwa bitewe n'umutekano muke utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi bageramira ikambi ya Rusenda Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyo nkuru
Nyuma yaho mu cumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu ikambi ya Rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50 zimwe mu mpunzi zo muri inkambi zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi
baduteraniye icyo aho tujyamye bakadusahura ibyo dufite mu matwi ugiye gusomaho yarinye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakorwa ibyamfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turiruka n'abaraza kuturasa twumva ngo hari abajeje umutekano nta n'umwe adushikano kugira twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho bona bidashoboka batwunguze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibona aho tubajyamika turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro rero kumvo nkiyo mu nkambi ya Rusenda cyo twifuza dushaka abacunguruze badukure nga kuko nta mutekano ukuye dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda dushaka baduhungure badutware wacu
gusa nubwo ari impunzi zo muri nkambi ya Rusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira handi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi
twabuzinga ningebwe twabuze fo na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufite abahunguka ngirango abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo mukuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano
Sengimana Zakaria avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000
tumaze gukotesha imirima imirima turarima ariko ubundi tukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bashaje kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye bakabafatirayo bakaba kubagura namaze kubashura jishushuza bigacha bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru uyu mwanya nino saha bageze ku tuntu twa twararondeye berekeye amatungo waguze inkoko waguze ihene ikani wiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronda ko ronka amajana bishya amajana 5 ibyo bintu byamakunye ko ari bidazokwe twa bitunga cyatwo birondera
ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda bavuga yuko gahenge kamahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupe mabarara noro ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo bwana Wilonja Juma yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 2021 ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bita impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene Vedaste Ngabo ku garage ijwi rya Amerika uvira mutara kivuye
Banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Beatrice Nyamoyo umwe mu bapfasoni bakomeye baharanira gateka ka muntu mu Burundi yarafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku munsi wa gatandatu w'indi birangiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ajanwa gupfungirwa ahantu hatazwi twavuganye na Maitre Armen yongera yaboye ishyirahamwe ry'abakristu gishinze kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu mu Burundi akat aratangura avuga ku gene yakihagarikwa rya Beatrice Nyamoyo
ihagarikwa rya Beatrice Nyamoyo asanzwe aharanira gateka kazi na muntu cyane cyane akaba kenyezi igaruteye makenga kuko ihagaritswe n'ugwego guterereza hama akajyanwa mu iperereza hama mukaba muzi yuko ubwo gwego guterereza rusanzwe rupfugwa mu mabi menshi akoregwa abarundi mukaba muzi abanye gato y'akazi na muntu cyane cyane nyeshamakuru Jean Bigirimana yahagaritswe n'ubwo gwego hama akagenda mazima yonga ukaba wunze yuko kandi hari n'umwe yari ashinzwe ubutunzi mu ishyirahamwe ry'igiteka Claudette Kwizera nawe nyine yanyurujwe ivyo rero bikabutera amakenga icyo dusaba rero kuri uwo mufasoni Beatrice Nyamoyo nuko ngo mufata nk'umwere kuko atacakira magira hama bakamureka akarondera umwunganira washingwa manza hama akongera babona yuko atacho vyokonona ashobeye gukurikiranwa yidegembya bagaheza bakamurekura
ku bwanyu hari icyo mwaba muramenya kumva cyatumye ahagarikwa
niko twagerageza kubimenya turabimenya turibaza yuko muri iki gihe atarashobora kuronka umushingwamanza amwunganira ariko tugasaba yuko amategeko yose yukurikizwa iyo umuntu yahagaritswe hama agaheza akaraba ntihave aburizwe gufa cyangwa ngo ahote kuko muzi neza yuko iperereza ry'u Burundi basanzwe bavugwa cyane mu mabi mu gukohotera kiremwa muntu.
Kuba Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya yigeze kwagirizwa na leta ko yoba yagize uruhara ibitero by'amagrenade byakozwe i Bujumbura kuba bavukana muri baza ko ari isano byaba bifitaniye n'iryo hagarikwa ryiwe canke ko byo bari bindi kubwanyu
ibituramiya neza icakurikiranwa ariko naho baba bavukana n'usanzwe akurikiranwa ntibica bivuga yuko wewe ashobora guhanirwa uwundi muntu kuko mu manza z'ivyaha umwe wese abazwa kugatwe kiwe akurikiranwa kugatwe kiwe nta uhani guwundi aricyo gituma rero dusaba yuko amategeko yo kubahirizwa
muri make muri rusange ubona ivyerekeye agateka muntu byifashe mu Burundi gute mu gihe leta ya Amerika iheruka gukura ibihano ku bategetsi bamwe bamwe bo muri leta bari bagirijwe ko babagize uruhara mu ruhagarara no bwicanyi bwabaye mu mwaka w'2015 mubona gute muri rusange ivyerekeye agateka ka muntu mu Burundi
mu vyerekeye agateka zina muntu mu Burundi muri iki gihe iminsi heze meza ya nyuma haribonekeza neza hari uko ari yo ubwikenyo buriko burakogwa n'inzego za leta ibiro by'iperereza igipolisi hamwe n'igisirikare cy'u Burundi aho rero ugaca wibaza ingene leta z'umwe za Amerika yihuse gukura ku bihano bamwe bamwe bagirizwa ibyaha kandi bazi neza yuko hari amatohoza ari karaba y'ubutungane ama bakabakura ku byo bihano tukibaza yuko yabaye gukura ku bihano gihuti huti batararindira ngo hagire ibyo babona byerekeye uruhara buba baragize mu bwicanyi bubandanye bukorerwa Abarundi bwakorewe Abarundi kuva mu 2015 gushika no munsi aricyo gituma tubaza yuko igihe ingingo ya politike twebwe nsanze turi ko turunganira Abarundi bituye sentare mpuzamakongomana vyaha turazi yuko igihe ingingo ya politike tuge tubandanya turi ko turarindira ubutungane ko turazi neza yuko amabi yakorewe Abarundi kuva mu 2015 atazozimangano ababikoze bose bazokurikiranwa n'ubutungane ni kuvuga rero yuko abo bibaza yuko bakuye ku bihano bagiye kwitegenza barahumba kuko ivyo ni bihano vya politike igukurikirana n'ubutungane biguma biriho ivyo byose baba barakoze mu bwicanyi buriko barakorerwa Abarundi.
Murakoze turabashimiye. Njote muduteza matwi ahantu y'udusoreje makuru yacyo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Sud America nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasi Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkurikije nawo kuri micro ari kumwe na Jacques Denio Ngabo abasezeye ndabifuriza amahoro n'ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Isi ya America
It's the MP record Don't come much for that. Holy seven, your smile. Nasikili sasa uti Amerika. Tusikili sasa uti Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikili sasa uti Amerika. Vipindi vya furaha manu moja na upendo Dusangiri jambo ya ushe veshi Muri slanga ya kose vjishi Agataro kaburaga kaboneke veshi Aha, kaboneke veshi Ejo hiza na yo ya kose vjishi Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwanyu munara Ejo hiza na yo ya kose jinsi Tusuturu kena muzika ya kose jinsi Amerikana Iwanyu munara